nzamba
nzambira samirana
Radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere nyakanga Josine Kaze kuri micro amakuru tugira tubashikirize agizwe n'inkego nkuru zikurikira Umuntu umwe yaraye yishwe amafaranga harugwa ku miliyoni aribwa ni mu gitero cabereye kunyuba kwa yababikira iri iburaniro ni mu ntara ya Kayanza Abantu bandurikiza cumugera wa corona mu ntara ya Bururi baguma biyongera abaharugwa mu 90 nibo banduye mu kiringo cindwi zibiri gusa Intwaro irabandanya kwivanga mu gisata c'ubutungane ivyo bisigurwa n'abanonosoye amategeko bafatiye kukungene umukuru w'igihugu yifatiye mu gahanga umushikiriza manza mu ntara ya Kayanza kubera yarekuye ukekwa mucaha Turabahaye ikaze mukanya twinjira mu ido nido ryano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri we zitatu akaburungu inzamba akaburungu org
Nasubiye kubaramutsa mu ido nido ryano makuru tuyahere mu gisata c'umutekano muke mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Kayanza Hari umugabo yishwe mu ijoro ryakeye kuri uyu wa gatatu akaba yatemagujwe imipanga n'abantu bataramenyekana Jeune niyo kwizera w'imyaka 38 yava ku musozi buraniro komine Butaganzwa inkuru ziva aho iburaniro zimenyesha ko uwo mugabo yarasanzwe ari umunyezamu w'inzu y'ububiko bw'ibitabo z'umuryango w'ababikira ba Mutima Mweranda bo kuri Paruwase Buraniro Abo bakoze iryo bara ngo bakaba bagiye bivye n'amafaranga angana hafi miliyoni biba n'imashini ya bwonko zitatu mu gipolisi bakamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira izo nkozi z'ikibi zimenyekane mu ntara ya Muyinga naho ikiziga c'uruyoya gwariro kivuka catowe mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu mu nzu y'ubwiherero bw'igisata gikurikirana indwara z'abana mu bitaro bikuru by'Muyinga Uguru yoyaru kaba gwari rufise mwizosi imigozi yakoreshejwe mu kuruniga nkuko amakuru avaho muri ivyo bitaro avyemeza nyene kwikora mu ndango akaba nubu ataramenyekana nkuko ayo makuru abandanya abimenyesha mu ntara ya Kirundo hoho amakenga ni menshi mu miryango y'abagabo babiri babuzwe irengero haraciye indwi irenga bafatiwe muri zone Kigoma muri komine Bugabira y'intara ya Kirundo bafashwe n'abakozi biperereza imiryango yabo ikaba ifise ubwoba kubijanye n'umutekano wabo igasaba ko bomenyeshwa aho ababo bafungiwe ido nido na Jacob Sibomana
nkuko amakuru dukura ngaho mu ntara ya Kirundo avyemeza abo bagabo babiri babuzwe irengero ni Rukaza Mihigo na Munyentwari Abegereye imiryango yabo bakemeza ko bahagaritswe ku igenekerezo rya 2023 nyandagaru n'umwaka ku mihana yabo aho bajyango babo bakavuga ko bahagaritswe bagirizwa kuba barigeze kuba mu migwirwana
bafashe bagirizwa kuba baratorotse igisada cy'ikirobe ariko bakaba bamaze imyaka itanu barakuba amacumbi bafashwe na documentas bamaze kubafata barabatwara imiryango yararondetse mu buryo butandukanye mu ntara ya Kirundo barababuze
Mwegere imiryango yabo bagabo bahagaritswe bafise amakenga menshi ku mutekano wabo bagasaba ko bomenyeshwa aho abo bagabo bafungiwe
bagasaba ko bomenyeshwa aho abo bafungiwe nimba batwaye Bujumbura ko bamenyesha ko ariyo bari bababwire aho abo bafungiwe
kuri ayo makenga uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rutarashobora kuronga kuri telefoni uburongo iperereza mu ntara ya Kirundo gatanga umuco ku vyerekeye ifatwa ry'abo bagabo babiri
Amakuru avugwa mu buraruko bw'igihugu tuyarangirize mu ntara ya Muyinga ahavugwa umutamakazi w'imyaka 70 haturuka ku mutumba Gishambusha komine Gashoho mu ntara ya Muyinga amaze hafi amezi abiri ku kirindiro c'igipolisi kuri iyo komine yahunze ababanye mu gihe bagira bamugandagure bamwagiriza uburozi uwo mukenyezi asaba igipolisi kumutahukana mu rugo iwe no kubandanya kumucungerera umutekano ni nkuru ya Beni Axelakana
kuva kugenekereza gatatu mu kakaro uno mwaka Leocadia Numvirindi abarizwa ku kirindiro cy'igipolisi cya commune Gashoho aho yahungiye ahatswe Uganda kugwa na bamwe mu babanyi bamwagiriza uburozi nk'uko amakuru ava muri commune Gashoho abimenyesha kuva ico gihe uwo mutamakazi akaba atarasubira mu rugo rwiwe ngo yikenure nk'abandi banyagihugu uwo mutamakazi muri kino gihe agasaba abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe igipolisi muri commune Gashoho k'umutekano wiwe wo kubahirizwa hanyuma agataha mu rugo rwiwe bamwe mu babanyi biwe bakamenyesha ko uwo mutamakazi agateka kiwe kariko karahohoterwa n'abamwagiriza uburozi kandi ngo atangorane yarafitanye n'ikibano ciwe Aya makuru akavuga ko abamwagiriza uburozi ari bamwe mu bo basangiye itongo barondera kugigarurira babanje kumwaka ubuzima ikibazo c'abantu bagirizwa uburozi kikaba gikunda kuvugwa mu makomine atari make y'intara ya Muyinga na cane cane amakomine ya Buhinyuza na Mwakiro aho hari abamaze no kwaka ubuzima bagirizwa ko ari abarozi haheze ukwezi wundi mukenyezi umwe yagirijwe uburozi agahakwa kugandagurwa muri komine Buhinyuza imbere y'uko igipolisi kimufata kikaba kiramufunze mu ntumbero yo kuba baramukingiye abanyagihugu bamwe bamwe bavuganye na radio Inzamba bakavuga ko ikibazo c'abantu bagirizwa uburozi cofatwa mu ntoke n'abarongoye intwaro gusumba uko biri ubu hakagwizwa amanama yo kujijura abanyagihugu kugira bavavanure no kwemera ibintazi abaremeka abandi ntibishushe nabo bagahanwa twarondeye kuri telefone OPC 1 Jerome Ntibigogora arongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga kugira ngo agire ico bivuze ko ntitwashoboye kumuronka
Inzamba
Dutandukira makuru twabateguriye mu gisata c'amagara y'abantu ikiza ca coronavirus kiriko kiragwirirana mu ntara ya Bururi mu kiringo kidashika indwi zibiri gusa abababa ijana baramaze kwandura uwo mugera umwe muri bo akaba baze no kwasiga ubuzima nkuko amakuru atangwa n'abakorera mu gisata c'ubuvuzi muri iyo ntara babitumenyesha ubukene bw'ibikoresho bita reactif ubukene bw'imiti ubukene bw'ibibanza byo gushiramwo abagwayi birateye amakenga abanyagihugu bo muri iyo ntara bakabona ko hamwe atagikozwe abenshi bashobora guhitanwa n'ico kiza ni inkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana
amakuru ava ku bitaro byo kumugwa mukuru w'intara ya Bururi avuga ko abarenga 91 bamaze gufatwa n'ico kiza c'umugero wa corona mu kiringo co kuva kwa 18 gushika kwa 30 myandagaro uwo mwaka turimo ayo makuru aremezwa n'impapuro z'ivyo bitaro uruganda rwa radio Inzamba gatika kawe gwashoboye kuronka kuno de vyerekana ko 17 muri abo bagwayi bamaze gukira batatu mu bamaze kuronswa inyici y'ibipimo nabo bakaba batashoboye gukira inyuma yo gufata imiti abo bagwayi bapimwe mu bitaro vya Bururi bava mu makomine ya Bururi na Vyanda nk'uko biboneka kuri urwo rupapuro rwerekana umwidondoro ibintu ntivyoroshye kandi ku bitaro vya Matana aho muri iyo ntara nyine ya Bururi amakuru atangwa n'umwe mu bituye ivyo bitaro amenyesha ko abashika 24 bato uwo mugera w'ikiza cya corona kuri ubu wa kabiri w'iyinzwe turimo amakuru avaho imatana avuga ko hari abandi barenga 20 bari bamaze gutogwa ico kiza cya corona mu kiringo kidashika indwi ivyo bitigiri biduga ku mwanya ngo vyoba biva ku kuntu ivyo kwikingira ico kiza bisa n'ivyibagiwe kuri ivyo bitaro bamwe muhakora baremeza ko apimwa abafise ibimenyetso gusa kandi abo basanze bagwaye baca babarungika mu mihani wabo ivyo vyose bituma abantu babona ko hashobora kuba ukwanduzanya hagati y'abagwaye n'abataragwara nk'uko imyidogo y'abanyagihugu ivyemeza mu gihe abanyagihugu bavuga ko basigaye bimenya mu kwigurira imiti ku mafarmasi y'abikorera utwabo umwe muri abo banyagihugu atashatse kuvugira kuri radio Inzamba avuga ko umuryango wabo bari bagwaje abantu bane ko umwe muri abo amaze kwitaba Imana mu gihe yari afise ibimenyetso by'ico kiza akibaza ko ari cyo camuhitanye basaba ko leta yotora ikibanza cyo gushyiramo abagwayi haboneke n'imiti yo kubavura banasaba ko abajejwe intwaro buhimiriza abantu kwikingira mu kubahiriza amategeko atangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu tubajije mu buyobozi bw'intara y'ubuvuzi ya Bururi Dr Veneron Nyambikiye avuga ko adashobora gutanga ibitigiri ko twobariza mu biro by'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Jean Bosco Girukushaka avugira ubwo bushikiranganje radio Inzamba yamuhamagaye ariko ntiyitaba.
Radio Inzamba tubandanirize mu makuru avugwa mu gisata cy'ubutungane. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarifatiye mu gahanga umushikiriza manza mukuru wa Republika mu ntara ya Kayanza. Mu mubonano wo kuri uyu wa mbere yagiranye n'imvukira zo muri iyo ntara zikorera mu bisata bitandukanye, Evariste Ndayishimiye yagirije umushikiriza manza ishengero rikoranye ko yarekuye umuntu yagirijwe icaha cyo gufata ku nguvu umwana adakwije imyaka. Umushinjamanza Jean Bigirimana asigura ko ayo majambo ya Varisito yerekana ko ukwivanga kw'abategetsi mu gisata cy'ubutungane byarenze urugero mu Burundi. Ido Nido na Blaise Nijimbere.
Murumbe burendere kicho cyaha mwe. Ukwibahuka umuntu afite kugufu mwana ahubwo ni wamurekuye ntakwengagira.
Uyu ni Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'agashavu keje kuri uyu wa mbere mu ntara ya Kayanza. Mumubonano bisi wo gukundisha igihugu, Evariste Ndayishimiye yifatiye mu gahanga umushikiriza manza wa Repubulika muri iyo ntara mu kuvuga ko yarekuye umuntu yagirijwe icaha cyo gufata ku nguvu umwana.
Iyumvira umuntu afashe ku nguvu umwana ku ishuri, none burya se burya mwana iyahura n'urya mutakasa mutema izo se umwana niwe yopfunzwe cyangwa yopfunzwe umucamanza muri prokire yo ngaha mu Kayanza ari hehe? Rero cyo kihezero abiri prokire mugenzo urumumama urabaze kuvuga umuntu ukamurekura. Dadamu yicarire dadamu
kama wanje we
igihugu cyarapfuye
nawe ukazadatanga mu bandi ba mama nyene kuri ntoro uri mwiza ukumva ko atari umupfumo w'imana abaje kumugufata.
Umushingwa manza Jambye Bigirimana asigura ko ayo majambo y'umukuru w'igihugu byerekana neza ukwivanga mu butungane birengeje. Uyu yanonosoye ibijanye n'amategeko akibutsa ko umuntu yagirizwa icaha afatwa nk'umwere gushika urubanza rwiwe ruciwe.
N'amajambo anavuguruza iby'amazi mise avuga kuko ku ruhande rumwe avuga yuko ubutungane budakora neza, ubutungane burenganya abantu, ahandi naho akagomba kubutegeka ijambo, akagomba yuko ubutungane buvugirwa mu ibarabara, akagomba yuko ubutungane bubakumbure mu bishobisho nk'uko aba bishaka. Icyo two kwibutsa nuko iyo dosiye iri muri parke umuntu yagirizwa icaha abafatwa nk'umwere gushika urubanza ruzobe ntabandu. Ntivyumvikana rero ingene umukuru w'igihugu yogomba yuko ubucamanza amategeko asomerwa mu ibarabara agasomwa n'abatayize.
Jambye Bigirimana avuga kandi ko amajambo yavuzwe na Varisito Ndayishimiye ari amakosa akomeye kuko bijuragiza ubutungane. Ayo majambo ashobora guteranya abanyagihugu n'abacamanza.
Ntawe uvuga yuko abashikiriza amanza cyangwa abacamanza akazi bamwe bagakora neza. Mbwe iyo bakoze amakosa hariho uburyo bwo kubahana cyangwa bakabahanura. Umukuru w'igihugu ntashobora gufata dosiye ikorwa n'umushikiriza amanza ngo ace agenda ngo avuge ko yakoze amakosa ngo yakoze ibidakorwa. Aba ari kagomba guteranya abanyagihugu n'uwo mucamanza n'uwo mushikiriza amanza dosiye. Wagomba umushikiranganje w'ubutungane cyangwa umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika bashobora no gutanga intumbero y'ingene yokogwa. Ibyavuzwe rero n'amakosa ahambaye birajuragiza ubutungane, kandi ibintu byo guteranya abajejwe ubutungane n'abanyagihugu twibaza ko atari ingingo ibereye ku mukuru w'igishanke kuri leta.
Tubibutse ko mu mubonano umukuru w'igihugu yaheruka guha abacamanza yabagirije ko ari bo batuma abarundi bamanamarira kubera badakora akazi nk'uko bibereye.
Turangirize amakuru twabateguriye mu gisata cy'ubutunzi. Ugwaruka rutunganya imigambi yo kwiteza imbere rurasaba umukuru w'igihugu kurushiriraho urwego rwo gukingira imigambi baba batunganije. Izo babishikirije mu nama yabahuje kuri uyu wa kabiri n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye i Bujumbura. Zimwe mu nyishu yabahaye yababwiye ko mu Burundi hakiri agahaze kuko habuze abahagararira amategeko. Inkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka.
Ugwaruka rwitavye inama umukuru w'igihugu yabagirishije ku kibuga c'inkino citiriwe Intwari basavye ko hoba amategeko akingira imigambi babitunganirije. Basigura ko mu gihe baba bariko bararondera amafaranga yo kurangura uwo mugambi, bene amafaranga baca ubwabo barangura iyo migambi mu kibanza c'ugo gwaruka.
Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu munyemerere mvugire n'urundi gwaruka. Uragira umugambi kubera ataburyo ufise yaho ari kuravuga ngo urikubwira abagufasha ugasanga babikoze. Nyine icubahiro murabizi yuko gwaruka nivyo nitwe ari terambere gyeje. Ahubwo byo babyanakunda. Muradushiraho aho tuzaza turitwara. Mudushireho ubutungane n'igipolisi bijana kugira ngo twitware kandi dutunganirize. Muzamukoze kuko nabo basha badutanga imbere kubera uburyo bafise. Barabikora bakabikora nabi ugasanga barononye byose igihugu kigahomba, umwene gihugu agahomba, migambi ya leta mvyeye nkozi ikabiguye mu mazi. Nyine icubahiro
umukuru w'igihugu munyishu yahaye ubwo gwaruka yavuze ko abibi iyo migambi y'ugwaruka ari abahemu, acagira ko abamenyesha ko agiye gushiraho urwego rwo gukingira abafise imigambi kuko mu gihugu habuze abahagarira amategeko.
Kubona wewe wicara ukiyumvira umugambi ukawandika wagira ngo ugire ukore hagacaza umuntu akawukwiba atataye n'umwanya ngo uko afise amahera menshi urya n'umuhemu nawe waza kumuburanya babonye hari abacamanza baca bemerewe ufise amahera menshi. Igihugu turimo amategeko kikagira abayahagarariye nta muntu n'umwe yigira ibiro biteza yemwe nzofumashira aho urwego rwo gukingira abafise imigambi bamenya abo bitura none ko bababuze kandi bariho wagira bugiye mu butungane bagacataga igiturire. Igihugu kirimo igiturire ntikibandi gishobora gutera imbere. Murazoza murabimbwira kugira ngo tuze turabakuraho ntakundi.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ibyo akaba yabishikirije ugwaruka aherutse kuvuga ko abanyamitahe batajya n'imitahe yabo mu Burundi kuko batinya kwibwa. Ishirahamwe Orukwame irwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta rirashima intumbero y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yo gushigikira imigambi y'iterambere ugwaruka rwiyemeje. Ivyo bishikirizwa na Gabriel Rusiri yarongoye iryo shirahamwe. Kubwiwe ngo leta yari ikwiye gushinga amategeko akingira imigambi y'umuntu n'umugwi w'abahinga bashobora gukurikirana ishigwa mu ngiro ryayo. Tega matwi Gabriel Rusiri.
Leta igomba gushiraho uburyo ubwa mbere umugambi w'umuntu yakoze ukingirwa. Ivyo ni ngombwa isaba gwaruka babikora ni leta ishiraho imigambi. Mu gushiraho imigambi rero ishiraho amategeko. Nta kindi ishyiraho amategeko igihugu ku isi yose gitwagwa n'amategeko. Intango nivyo ni imvugo za politiki zishigwaho mugabe amategeko ni yazo ubwa mbere. Icyo gihe dusha amategeko haca hazigira kabiri inzego ziyashira mu ngiro, haca hubakwa inzego les institutions. Hamaze kubakwa inzego haca haja abantu. Abantu nabo mu kujaho bagomba kujaho bikurikije icyo no kwita de norme, uburyo amateka barashizeho kugira ngo hatogwa abantu bashobora gufasha by'ukuri igihugu n'abanyagihugu cyane cyane ugwaruka. Ivyo bitatu bimaze kuba no kuvuga yuko haca haja himigwi izirasuzuma ku bintu biriko birakogwa uko byarategekanijwe bagaca baraba yuko haboneka inyungu y'ingenzi ibintu biriko birakogwa. Ariko bidakozwe gucyo naho usanga umuntu ajyama akavyuka yiyumvira gukora ikintu agaca gikora kubera atabanje kuciga neza. Urumva rero ko akwiye kuja iyo migambi n'ubwo buryo byotuma ugwaruka rushobora kumva ko rukingiwe mu bintu byabo. Kugira ngo ibyo bishoboke kuko ndabivuze rero nuko abantu bicara bakarondera bahinga mvamakungu, bakarondera abandi bahinga mu bindi bihugu bashoboye gukora ibintu nk'ibyo kugira ngo bishoboke.
Murakoze mwese mwari muduteze abiri. Barakoze kandi bagenzanje mafashije kubategurira no makuru. Mwari kumi yashikirizwa na Josine Kaze. Mugire umugoro wa mwiza hiwanyu naho ubutaha.